intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Turabara mukije mwese mukurikira Radio Inzamba gateka kawe. Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu gishimikira ku bijyanye no gukuraho akazi ku rwego rw'abashingantahe ku mitumba nyuma y'itorwa ry'abagize intahe ku Mugina. Ariko mugishikirizwa na Karine Dusabe.
Ndafise ijambo.
Kuri uyu wa mbere niho habaye amatora y'abahuza bo ku mitumba yose. Biteganyijwe ko batowe bamenyekana kuri wa gatatu bakazorahira kuri wa 15 Nyakanga imbere y'abagize inama zo ku mitumba. Indahiro zabo zizokwakirwa mu ntara y'icese ya sentare z'intango. Intahe yo ku Mugina igizwe n'abahuza 15. Uzoba yarushije amajwi abandi ni wazoba yirongoye nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 29 mukakaro 2021 ryerekeye ingene abagize intahe yo ku Mugina batogwa. Itegeko ryo kuwa 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 isubizaho intahe yo ku Mugina naryo rivuga intahe y'icese ifise ikirimo kidahera ariko ko uwugize ikosa ashobora gusubirizwa. Bazaba bafise ububasha bwo kwakira amatati amasentare y'intango asabwa afise ububasha bwo kwakira. Ingingo ya 14 ivuga ko udashimye urubanza ashobora kwitura sentare ibifitiye ububasha. Ya 15 nayo ikavuga imbere yo gutohoza urubanza rw'amatati sentare y'intango ifitiye ububasha yashikirijwe irasuzuma ko abafitaniye amatati babanje kwitura intayo ku Mugina. Ubicishije ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwaramenyesheje ko abagize intahe zo ku Mugina bahejeje kurahira akazi k'abashingantahe kazoba gaheze. Ugwaruka mwavyakiriye gute? Ikiganiro kirabandanya inyuma y'aka karirimbo.
Intahe nasanze ari kirumara hose nasanze bayiyaga nanjye ninzinduka nyenje ndabagana mu yindonzi. Yahiye amatabo turayumvise tugiye mu mwiherero urarindira wihanganye.
Ijambo ni ry'ugwaruka, duhere kuri Dondiva ari mu Burundi aribaza ingene abo batowe badashobora guhangana n'abari basanzwe babuze abashamanza gukora neza ukubaha amategeko.
Mu bisanzwe amatora yego nibyo yarabaye, ariko kandi ntitwibaza yuko aba bahuza batowe bashobora kuzoba bafise ubushobozi bwo guhuza abanyagihugu kubera yuko hari izindi ntwaro cyangwa se ibindi byiciro byagiye birahaba mu Burundi ariko bitigeze byubahirizwa. Kubera yuko ica mbere na mbere kimeza yuko bitazogenda neza nuko aba bahuza batowe mu buryo budatomowe neza, kubera yuko hari abari guserukira imigambwe runaka birengagijwe, hari abari kuva mu mashyirahamwe atandukanye batemerewe kwitoza. Urabye rero mu gihugu cyose ucubona yuko abahuza bashizweho bose bava mu mugambwe umwe, kuko hari aho n'abava mu yindi migambwe batemerewe kwitoza bamwe bakugwa no ku ntonde. Kubw'ibyo rero turabona yuko aba bahuza bo ku mitumba ta kamaro bafise bivanye n'ukuntu amatora yabaye. Bizogorana rero kuba za guhuza abantu batakwemera kuko hajya nyamukuru ijwi bari kuriha umunyagihugu akaba ariwe bihitiramo neza, ariko kandi murabona ko hagiyemo ibintu by'amanyanga bisanzwe bikoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Ikindi naco twibaza nk'ugwaruka, mbega abantu bafise ubushobozi bwo kugwana n'imbonerakure kubwo gusubiza hasi abajejwe umutekano nk'abajenero nk'abaliyete na mu gihe habayeho ingorane zo ku mutumba? Ko tubona kenshi abajejwe intwaro zo ku rwego rwo hejuru abari bo baca bivangamo ugasanga bariko baraburagiza abana bariya bega abantu baburagiza abajejwe ubutungane ku rwego rudasanzwe rw'igihugu ndetse n'ugw'intara n'izindi zitandukanye bazobuzwa n'iki kuburabuza aba bahuza bashizeho abantu bafata sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro akayitamika ibyo kuvuga n'ibyo gukora bizobuzwa n'iki uko batamika aba bantu batonya cyane batowe ku mitumba kubw'ibyo rero twasaba umukuru w'igihugu na leta rongoye ko bokubahiriza agateka ku munyagihugu igihugu si cy'umugambo n'ico abanyagihugu
Deonce ari mu Burundi ati naho hari aba batowe bofashanya n'abashinga naye bari basanzwe
na matora yagenze nabi kuko uri kurumviriza hirya no hino hariho abakumiriwe kujya mu matora bari ku ntonde bagakugwaho rero ndibuka ko umushikiranganje yari yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru ko botora abantu b'inyankamugayo atari bamwe bakizango ndagonde atari bamwe basehuzana atari bamwe bafungira abantu busa atari bamwe banyuruza abantu babahora ibyiyumviro byabo ariko kwaca uraba ngene habaye gukumira aya matora byo kuri nkugwaruka ego baragiye ariko nta kintu cy'akamaro kireke umuntu yo kwitegamo kandi na kandi cyo mbona imbono yanje nuko batoca bakumira bajya bashinga ntahe burya akurambere baciye umugani ngo wagashitsi ka kera kavumbi ku muriro rero sinzi ko abashinga ntahe bari bahari bidakurikijwe amategeko nimba bo babagize reka tushire haba kumva bakoze nabi ntawe ubizi ibyo barabye rero nk'ugwaruka icyo nobona nuko abagiye kuba bo ku mitumba abashinga ntahe canke abagabo ntawe ubizi itegeko ribagenga ntabyonzi ariko imbono yanje nuko batokwigizayo abashinga ntahe kuko nibaza ko bafite mu burambe barazi nyene bahuza abantu ariko uri kuraraba nk'abantu batowe n'abantu nyene by'ukuri ubona ko si badafite aho uburambe muri icyo kintu kuko uri kuraraba hari abantu bashobora kuja mu bintu muri domene yabo rero ugacusanga birabagora gutunganiriza abantu rero ku by'ukuri ugaruka reka tubirindi
Kevin ari mu Burundi havuga ko abari mu rwego rw'abashinga nahe bari basanzwe atamategeko abagenga yariho kubwiwe ubu niho ibyo gutunganiriza abantu bafashijwe n'abifitiye ububasha bizogenda neza
ubwo rwashinga nahe ndabona ko nyine ntabwo ari rufise ubwo rwego rw'abakora abitangi babikora bashize cyane kuri bakinga n'uru ndo bivunga ngo kandi bose bati batuko muri abo nyine ngo bo yahuza ku cyumba bose bati batuko ndiye ndo tubakora nabo nyine ngo tuba baratuko ndende ko kutatuko bo bundi yato no ndo bari basho amakara ko yabo abati ukundi ndo zo so kuma babate kare ndeka na kare kusaba kura bakura gusaka na kare ko bafotonya no ndo batu ku cyumba
avuga kandi ko abahuza batatowe kubera bari mu mugambwe uri ku butegetsi ahubwo ari kubera aribo basanze babikwiye
gusa bari bakuyemo abantu bafite ubumenyi cyangwa ibyo bintu bari bakuyemo abantu bari kuri n'abandi bafite amakuru atandukanye ni bakuye kuri ko kuba bagiye bari mu mugambwe uri ku butegetsi bonyine si byo wowe ni kuri mugambwe w'isambu ari mu mugambwe wari mu mugambwe rero bari bari mu mugambwe bari ku bibiri mu mugambwe n'ubwo yuko yango cy'imigambwe cyangwa bagafiye
Maro ari mu Burundi ati ibyo sivyo byari bikwiye kuko bashizwe imbere muri aya matora batabikwiye afatiye ingene amatora yagenze
Usanzwe icyiyumviro cyo kunagura intare ku mugina cy'umukuru w'igihugu cyari cyiza cyane ariko ikintu kibi cya mbere kihari naraye niboneye nuko igucuru cyaramaze kwinyigirwa n'umugera n'umugera wo gushyira ku ngoma bakungu abantu batagira ijambo na gatuko biragaragara ko neza ibintu bica mu matora y'u Burundi atari amatora namwe aba kuko narakurikiranye nyine amatora karagenda aho wasanga hatogwa warakenewe yagenywe n'umugambo wa SNDFT uri ku butegetsi nabo ukabona benshi siko afite ijambo ryinshi n'abantu b'ijambo rike cyane usanga bashyirwa imbere rero aho icyo ngiye kubona nuko umukuru w'igihugu nubundi aracyarize kwa bwati nta bantu bari munsi yanzu bafasha nubundi nukuri abantu ariko bashigwa ku bintu bariko batorwa ibintu nta bantu bashubuye ibintu ariko batorwa ku bintu nubundi turacyari mwibaza kuna muntu numwe aca mu matora agashikira ikintu kanaka ruko yibye azubye chamarije abene igihugu atsumari yakina abanyagihugu azubumari wa wundi ibyo akora byose aramanyanga nico bituma rero amarira n'undi ku barundi turahora
Asenati ubuje gushabura tagata abona ko ingene abo bahuza bashasha bashizweho hakurikijwe ubugambo uri ku butegetsi atazashobora gutunganiriza abatase
Kwanje ufungane ubushikiranganje bw'intara gato mu gihugu gacu bwihuta kuvuga yuko ego rwego rw'abahuza batowe ku mitumba itandukanye yuko badasha basubirira abashinga ntahe bo ku mutumba amakenga afise nuko ubwo rwego ahanini y'umenga rwashizweho n'umurambwe uri ku butegetsi kuko twarumvise hirya no hino yuko hari abantu baje kwitoza arasubiza inyuma ngo nuko akiri umugambo uri ku butegetsi benshi babagize ngo ari umugambo ese neza rero ayo makenga nta muntu yoyabura kuko ubwo rwego ahanini yari dushaka gukorera umugambi kuko turamaze kubibona ngaha mu Burundi ko umugambo uri ku butegetsi ukunda cyane cyane kwivanga mu bijanye n'ubutungane ugasanga abantu bagiye gusheja mu rubanza ariko icegeranyo cy'urubanza baza barakisohoye none aho ni ngombwa yuko bari inkinamico rero jewe ikintu mbona nuko ubu rero ho bigiye kuyangara n'ikindi naco n'ubumenyi kuko nubwo rwego rw'abashinga ntahe haba umuntu naho yaba yaraminuje yakora akazi ka leta ari muri teritwere ntashobora kwakirwa hanyuma iyo hageze ntahe agasasamwe murabona umunsi tugiye turaraba ukungene bagiye barakuramo abantu hirya no hino bakavuga ngo abari mu ntwaro kandi baba batowe n'abanyagihugu ngo ntibarimwo hanyuma ngo abafunksionere ngo ntibarimwo nukuvuga usanga uko rwego ruzoba rurimo abantu hejuru yuko atari ubumenyi bazoba bafite ari abantu bazoba bakenye ku buryo umuntu wese azoba agomba kugura abo bantu kenze arishira kuzobagura bose nicyo gituma rero icyiza jewe mbona ari uko ubwo rwego bari gusuma bagugururira bose hanyuma twikira ni ukungena amatora yagenze hari niya henshi yari ahagarariwe n'abakuru b'imigambi ku mitumba myinshi niyo twagiye turabibona hanyuma rero ibyo bizoca bituma ni ukuvuga umuntu agiye kuburana adasanzwe ari mu mugambi uri ku butegetsi bizoca bigora kugira ngo ntiyashobore gutsinda urwo rubanza hanyuma niya imanza bakunze gukora imanza zijyanye n'amatongo imanza zijyanye n'amatati abantu bagwanye bamwe bahora bafatwa bagakubitwa bagasinzikarira ubuzima ni ukuvuga yuko hari umushinge wa byose
afite navuga kandi ko bizotuma ibijyanye no gutunganiriza abantu bimera nabi kurusha uko byahora
ubutungane kare bwahora ubwo yagoye kuvana kare none ubu ngiye gukorera ku mushinga kariwo kuko kare byapfuma iyo byanze bakatiriza ku ntayo yo kumugina umuntu yagira ubwo bati noneho bagira baje kunzesa agatara yaje kubaza abantu twahora turi kumwe tubane Kamana mu kimwe bizaba gikunda kuko amaze gutanga icegeranyo tugashe turaba ingene ubutungane bw'ubaye abantu bashaka ngo ngumva ngo bazaba bararahiye ngo nta muntu azokora ikosa ngo akoze ikosa badosha ngo ahantu ngo n'amategeko none bagira abamagistrati ngo baragondagonda imanza ntibabarahiye imbere y'umukuru w'igihugu yewe hari ibintu bitangaje turaba ingene ubutungane bw'ubu ndibuka umuntu yitegereye nendeho akiri hanze niwe yari yavuze ngo ubutungane bw'uburundi ngo bushire ariko ngo bagiye basanga mu Burundi Ni bari kwarakora nakayobora bahinga. Abantu bose bafashe ndabonga barira ngo kudeta. Aho nagomba gutanga karorero kaba ari abantu. Twumvise bafatiwe hari ibuta. Tugiye kurara ugasanga abo bantu ngo bari kwategura ngo kudeta. Basha basimbira ku isunzu ry'inzu. Basha babashira ngo imyaka 15. Ngo abandi nabo bashira imyaka 20. Ugiye kurara icyo gihano bahawe. Usanga umenga n'abantu bafashwe ariko baragwana bafite n'ibigwane ariko nta musirikare n'umwe yarimo none wumva abantu bubahuka guca imanza nk'izo ari abantu babyigiye wumva abo bantu bato bato nabo wumva bazoshize urubanza umuntu bameze gute bazogenda bashagira bati umviriza rujya rubanza rero turababwiye turabategetse genda mu rusuku nuku kuko ndazi yuko turazi nani ndazi yuko mu minsi mikeya abantu 15 baraye batowe mu minsi mikeya genda ari iki Alibuzu kwa mwumi si mcheli Bosi wazo wama zekuwe njiwa mungandu Utene kujiwa mungandu Azo shawari mkula Hizi ndalizi nuna kuwe mitumbi jera towe Bosi wacho wa hiteke kwa ti Umu unu wesi muzo ugona Kari mungandu Muzo shi mungula Nenu mba kwa bosi wazo shawa abu mungandu Rumba Nijerazi rumba nili nili kwe Mungandu wa shingana Rumba nili ahola vili bagogwe gwa shinga ne kwari kwa banani ya kumena mugare kwa kwa banani we bararunse nyene barumera none numva ari kizere tsorukore yako ikena goma guhanda gusugaruka nuko iyo hageze amatora nibosubira kuza baratsa gutora uko bishakire mu bisanzwe buja hamwe bakiga abantu bashobora gutora ingore nzo mu buryo ari nge n'abakinze bose nico kimwe
tungano bubura boshwe kuzira ubusa n'inko kuzira ukuri iyo abamatora yavuga twogiye kubaza kuru hafu iyo abampimba yavuga yo tubwiye abazira ubusa baracana imbanza zananiye ngoma papirato
Tumandamirize ikiganiro kuri Capitus ari mu Burundi arerekana ingene bikoye gutunganiriza abatase mu gihe wagiyeho habanje kuba akarenganyo ati nico gituma ugwe kuko abashinga ntaye rutari rukwiye guca ruzimanganywa
Batisum kandi bwoje cyane bwoje kuko ubona ko nabagiye ngo tuvuge muri zo nzego zo gutuma henshi mu mafarisi hatowe abantu b'isukura abayoboke babo murabyumva ibyabereye nyabugete murabyumva hose za buterere kamwe mu gihugu cyose hashoboye kuboneka sinashobora ko byagakorewe ko hashoboye ko hasohorwa abitoje bagafutwa abandi ibyo bakazana urutonde rwerekana ko basa babo nyine baje kuhashira birababaje cyane rero nk'urwaruka twebwe ntitugire iyo tujya hapfe ubutungane mu gihugu hongere hasuku n'ubutungane w'abatama ku mugina baburi ibyo baca n'iyo bavuze nabo baca cyane ntaziragira abantu we gusuku barabahunze ariko ubera ko bashize mu gihugu za politiki mu gihugu ugaragara ko kuva no ku mutumba hagiye kuva akabisabira isuku byose bigiye kuba politiki gushaka gukora ku gihugu ngo uraho witwara ku mutumba ubure no muri komini byumvikana ku buryo ubanza gukirirwa ku mutumba zihora utanga icyegeranyo cyononekaye muri komini no mu zindi nshingano zikurikira yababaje yababaje cyane ariko nta kundi ntibivuga ko ifu yo kwivamo ubundi hari amategeko yimvurirwa bakamutse acungira abanyagihugu nk'uko n'abantu benshi bari kubura bivuga ko byo bitagihinduka ku zinduka ariko bimeze nabi bya bindi bamara ngo urabishwa mu biyobyabyo
Masudi ari Sudani y'Epfo ati mu gufata iyo ngingo umugambo uri ku butegetsi ushaka ko atagisata na kimwe gisigara utacifatiye mu minwe
mu Burundi cyane mireye nta matora haba mu Burundi amatora aba yarahebye bobo babage hamwe bagatora ubwabo uko ari umugambwe ndende wo wiganje igihugu cyose wo wiganje ata muntu n'umwe afite ijambo n'ugwaruka n'ubwa nta matora yigeze aba mu gihugu babonye neza neza ko igihugu bakwiye kugifata kuva kuri nyumba kumi gushika ku mukuru w'igihugu kubwira babandanye bakiza kubwira babandanye bonona igihugu banyonyeza cyangwa bakurikirana bica cyangwa bakurikirana none nko gufata ugatangaza neza neza uri umutware ko umushinga nkawe wo kumutumba yanyeho yanatunganiriza bene igihugu mushinga ndi intwara yo hagati ukashishinga ngo nta jambo ndi wafite mu icyo gihe nta butwari butwari bwe buzaba buhenze aho uhaye ukoresha umutwe uhaye ukoresha amategeko n'akaranga k'igihugu bya kera ubwo ni ubutwari agace kayanditswe n'igihugu yaciwe n'igihugu n'ahatuba yaraciwe n'igihugu ijambo rivugurizi ntivugwa ryaciwe umushinga nkawe umuntu witwa umushinga nkawe umugana nkaye kumutumba n'ugatsindire umugana nkaye ni umuntu yubahike atunganiriza abantu benshi adi amabanga menshi none bagiye gutora ba bandi b'imyaka 35 rwarwaruka rw'imyaka 35 zambonera kure ngo nibo bagiye kuzabashyira imanza abantu bashaka rero kuzabaranyonyeza impande zose
Masudi asaba leta ko yoreka abarundi bagatora abo batunganiriza umugambi ZNDD-FDD utavyinjiyemwo kuko biriko byica igihugu
Icyo ni cyo bashatse yewe nk'ubaruka icyo ni uhanura leta nta magambo mvuga yashyizwe na perezida wacu icyo ni uvuga ku gihugu ku batwara barongoye igihugu nabo baraye bagenwe ngo baracowe kubyo barongoye igihugu leta irakwiye gufata umwanya wo kwigisha neza urwaruka ko ZNDD-FDD atari igihugu
sendende atari bwo butware sendende atari igihugu kuko sendende no musi yashinje igihugu nta gutunze tubona nta hinduka tubona ubukene ni bwabo wundi nta nitegereza nk'ugwaruka gwahunze igihugu kubw'ubukene buri mu gihugu ku mudango umaze imyaka 17 gutwara ni ibintu bijyanye isoni ni ibintu biteye agahinda ugwaruka bari gupfira inyuma y'ibihugu turi mu gupfira inyuma y'ibihugu kubera umugambi umwe n'uno musi byabandanya bakora ntabwo bemurije Burundi none kashize ingano mu Burundi ni ntwari yavuye muhira ngo agiye gutora bamenye neza iyo habaye amatora ko bari amatora ya demokarasi abenegihugu ni muze gutora agaca hada hakajyanwa abandi bishakiye ubwo iyo ni demokarasi ubwo nk'ugwaruka perezida wacu natanga inyigisho kwizo ngo nayakure ugasanze ko atazashobora reveriye ariko nibyanka ku mutumba umenye igihugu cyose ko bizaba byase nibyanka ku mutumba umenye igihugu cyose ko bizaba byase nimashyira aho hari igihugu batatoye bizohera gute nimureke intwaro z'agakinyizi mureke intwaro z'agakinyizi mutwariye muri demokarasi mutwariye abarundi bose muduhe uburenganzira n'ariko ugwaruka abatavuga rumwe na sendende n'ubutegetsi iyindi migambi muyihe uburenganzira none kubera iki mwemeye imigambi kwibaho mubwiye hageze amatora mutemera kwikora ku mugaragaro murakwiye kwiga perezida urakwiye kurata Burundi aho buri ukaraba n'ingene washobora gukemura ikibazo cy'i Burundi kuko niwe dufite niwe twatewe ko ushobora kutumarira amajyambere ariko byarananiranye mu myaka 17 mutwaye mwarabuze gutunganya ibintu kugira iteka n'ijambo kugira ngo umuntu ashobore gutunganirwa mu mutima yice atuje aho umunyagihugu yari yiteze kuruhukira aba ariho mu mvunire zose aho yari yiteze kwisagamuza ariho mu mvunire zose ubwo butware tuzaba buruhuka ryari
ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 14 ukwezi kw'icenda cari cerekeye ingingo yo guhagarika akazi k'abashingantahe bizoba inyuma yaho abahuza bo ku mitumba bazaba bahejeje kurahira hari ugwaruka rwerekanye ko ari vyiza kuko inama yo kumugina ruvuga ko yahawe intumbero n'amategeko ayigenga abandi nabo bishimikije kukungene bavuga ko amatora yagenze byerekana ko umugambi uri ku butegetsi wagize amayeri yo kwifatira mu minwe ibisata byose n'ubutungane burimwo turabashimiye mwese mwariko muradutega amatwi naho kuri Gisango
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.